ino igino kwira jo inzamba
kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ekana yo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma nibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana
Ndabaye mwiriwe abandi baramukije bivana na muherereye mukurikira radio inzamba gateka kawe kaze muri kino kiganiro cy'inkino mushikizwa na Desire Atungimana kuri mikro muhinga bw'ivyuma hari no sa kubw'Imana uno munsi rero turaza kurabira hamwe icane cane cyane mu pira w'amaguru kuko turahera mu Burundi tubabwiye mu pira w'amaguru mu Burundi vyifashe turaza kandi kubabwira ibijanye na basketball ko basketball higanwa gera subire gutangura ikindi tsa kubabwira nuko ku munsi wejo niho bazotangura cha gikombe cha Afrika gihuza abakinyi basanzwe bakina iwabo gusa kizobera mu gihugu cha Cameroon kano karere kaba kaserukiwe n'u Rwanda Uganda na Tanzania turaza kubigaruka ko turababwira kandi ko iburayi inkino zibandanya tubabwire ko hariho basketball matches mu America n'igikombe cy'isi yose cyo kirabera muri Misiri cha handball turaza kubabwira byo byose uko twabitunganije mu kanya isase
Yamana mwiza kugali basi Utiendele ni wewe unda na undi munda
Tudakwize rero reka tubabwire yuko higanwa ry'umupira w'amaguru no musi ryabandanije kundwa igira 17 muri kino gihe tuko turavugana rukino ko rahuza umugwi wa Muzinga na Olympique na Atletico Olympique ego rukino gatangwa isa 9 ku munsi wejo inkino zose zoba isa 9 aho Kayanza United zokwakira Aigle Noir bakazokina kuri stade Gatwaro mu Kayanza musongati hariya igitegezo kina na Bujumbura City Interstar Bujumbura yakire message ngozi les elephants yibubanza izokina n'umugwa Rukinzo Olympic Star muhinga yakire Royal Muramvya Flambeau du Centre igitega izokina na Bamamuru hanyuma Vitaro ikire na Burundi Sport Dynamique kazoye ku munsi w'Imana isaha 9 benogo rukino gwa Flambeau du Centre kire na Bamamuru nako nyenere ruzoba ku munsi w'Imana inkino zose gatekanije ku isaha 9 murumva rero ingene izo nkino zitegekanijwe tukamenyesha uko umugwi w'Imuyinga Flambeau Olympic Star kugeza ubu yariyo iri mu kibanza cya mbere nayo Muzinga y'igisirikare ikaba mu kibanza cya nyuma
Yamana mwiza kugali basi Ntemere ni wewe unda na undi munda Yo 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 Angelina, Angelina Baby you're my type ndakushaka
ugorukino rwa Muzinga na Atletico Olympic kugeza muri kano kanya tiko turababwira bakabanganya igitindo kimwe kukindi tugiye kandi bitugenye umupira w'amaguru tubabwire ko higanwa rya bigeme ribandanya tukamenyesha yuko inkino zitekanijwe ku munsi wejo ni inkino zitari nye ni inkino zibiri muri antunga akaba ari heo PVP Buyenzi zo kwakira 11 Etoile hanyuma Inyange na ikine na Fofila no kuvuga yuko izindi nkino zose ziba ku munsi w'Imana aho Arena Stars zokina na Rainbow ama ubuntu Women kine na La Colombe nayo intwari kazi bakine na Lyon Star nuko rero inkino z'abigeme nazo zitegekanijwe mu kanya tubashikirize bijanye na basketball Muri basketball naho twabwira ko ku munsi wejo isahindwe umugwi umugwi wa Muzinga uzokina na Kern hanyuma isaha 9 New Star kine n'urunani ku munsi w'Imana isaha 3 Aigle Noir uzokina na Gymkhana hanyuma isaha 5 umugwi wa Muzinga wakire umugwi wa Dynamo izo nizo nkino zitekanijwe hariyo nya ku kibuga cy'igikungu bakunze kwita kuri Toyota akamukamwumvise ko ari nkino rero zitari nke inkino kandi zibera ijisho nk'urukino rwa Gurunani na New Star n'urukino rwa Ruba neza cyane misi yose bakinye kuko ni migwi misi yose buri mwaka ya miliki narondera ibibanza vya mbere mukanya rero tutandukira ibijanye na Shan kugira tubamenyeshe nyene bizavyifashe guherejo mu gihugu ca Cameroon. Eka tubabwire rero ko igikombe cha Afrika chimigwi isanzwe imigwi serukira bihugu y'abakinyi basanzwe bakenera iwabo ku munsi wejo niho inkino zizotangura. Izo nkino rero ni inkino zaziteganijwe kuba mwaka wa 2020 korona iratera hama ibintu birahinduka izo nkino zidakwimurirwa muri kuno kwezi mu gihugu cha Cameroon kiko cyatunganya izo nkino ndeke izo kintunganya ni inkino za kane. Ababwira rero yuko hari ibihugu 16 nivyo byitabira iryo higanwa ndababwiye matsinda mitsinda ya mbere harimo Burkina Faso akaba mu Cameroon Mali na Zimbabwe. Mwumva ko atari itsinda ryoroshye na gatoya. Hanyuma mu itsinda rigira kabiri harimo Congo, iyi ni Congo Brazzaville, hakabamo Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hakabamo Libya na Niger. Ibihugu bya Congo bibiri bikinye acuwambaye. Hanyuma mu itsinda C harimo Maroc, Rwanda, Togo na Uganda. Naho mu itsinda D harimo Guinea, Namibia, Tanzania na Zambia. Nuko nababwiye murumva yuko kano karere ka Sekafa karimo ibihugu bitatu ari byo Rwanda, Uganda na Tanzania. Ivyo ni ibihugu twovuga ko byaserukiye Sekafa muri ico gikombe cha Shan. Gikombe cha Shan rero ugiye kuraba igihugu cha Uganda n'icyo gikunda kucitaba cyane ugeranije n'ibindi bihugu byo muri kano karere ariko n'u Rwanda sigake kukubera u Rwanda ugize inshuro gira ya kane kwitabira Shan mu gihe Burundi bumaze kujya muri Shan. Nimba ntenze ni rimwe gusa rimwe rudende mu nkino zabere muri Afrika y'Epfo. No kuvuga rero yuko izo nkino ziriko zibera muri Cameroon zizobera muri Cameroon guhera ku munsi wejo abafise canal bazohora bazerekana nkuko babimenyesheje ni nkino usanga kenshi zerekana ubuhinga bw'abakinyi basanzwe bakina iwabo batari aba professionnel ariko harimo mbere ya basimi professionnel kubera ibihugu bimwe byo za Maroc za bari ibihugu byo muri Maghreb usanga bamaze kuba semi professionnel. Hama rero iryo higanwa ico rifasha abakinyi kumenyekana gute murumva ko batabara aba professionnel na bakinyi bashobora kwiyerekana muri iryo higanwa habahaje abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye bamwe bita abaskuti abantu sabaskuti bamwe b'imihari ariko nabantu barondera abakinyi hirya no hino abarokrite bakaza aba manager ba ekipe bakaza kuraba yuko abakinyi ingene bakinyi bifashe nivo bafise ama abakinyi bakaza bakaronderera imigwi haba bihugu bya buraya cyane ahandi. Nuko uvuga ko ari inkino zituma abakinyi bakinira iwabo nabo bamenyekana kiretse ko harabamenyekana kubera bakina inkino zijya zihuza ama club muri Afrika ariko n'imigwi serukira gihugu rero baheza akamenyekana. Nchinda bangira ko rano babwira ko ku munsi wejo isa 12 hari ukintu gukugurura ruzohuza Cameroon ikina n'umugwi wa Zimbabwe. Hanyuma acha kurikira ukino saa 3 y'ijoro ruzohuza Mali itana mu mitwe n'umugwi wa Burkina Faso. Ku munsi w'Imana itariki 17 hari inkino zibiri nyene aho Libya izokina na Niger azo buri saa 12 urukino rwa kabiri wese atatu Republika ya Demokarasi ya Congo ikina na Congo Brazzaville. Urukino rukomeye cyane Congo Brazzaville yaciye mu gihugu cy'u Rwanda barakina inkino zo kwimenyereza banganya n'u Rwanda mu rukino rwa mbere 2-2. Urukino rugira kabiri watsinda u Rwanda igitsindo kimwe ku busa n'umugwi atacubaye umugwi nawo nyine umenyera aya mahiganwa. Hanyuma ku munsi wa mbere niho hari izindi nkino reka nazo tugenda tuzibabwiye kuko zirimo imigwi yo muri kano karere. Maroc izokina izotana mu mitwe na Togo saa 12 hanyuma isaa 3 z'ijoro niho hazaba urukino rwa kano karere icyo bita derby ugiye kubiraba aho u Rwanda ruzaba rutana mu mitwe n'igihugu cya Uganda mu gisagara cya Douala. Ubwo rukino ruzaba rukomeye cyane ku Banyarwanda kuko ni gake canke mbere mu nkino ziri ofisiyeli nibaza yuko bataratsinda Ubugande ko Ubugande ni igihugu usanga kenshi gifite amashampiyona ameze neza bakinisha abakinyi babo ugasanga amahiganwa yifashe neza ari naho rero baheza bagakura abakinyi kubera abakinyi bava muri aya mashampiyona bava muri aya makereba ameze neza. U Rwanda rero rwagiye rwiteguye ruvuga ruti igikorwa kibajanye icambere no kurenga intambwe ya mbere gashimo cyo cyakane gishiri cyanyuma kugira bashike rero no kubanza guhera kuri Uganda bakayitsinda kuko batayitsinze gusinda Maroc ifite icyo gikombe ifite n'abakinyi bakomakomeye nibaza ko kitazaba ari igikorwa cyoroshye murumva rero ko byaza bifashe uherejo gushika ku munsi wa mbere ibindi tubabwire ku mu kiganiro cyacu cyo kuwa mbere Tatebze rero dukubitira burayi naho tubabwira amahiganwa ko ahava tanguru no munsi kubandanya kubera amazi misaba mu Bufaransa nk'isaha zine z'ijoro ari rukino rwiza cyane ruza guhuza Montpellier yakira umugwa wa Monaco ku munsi wejo Marseille zokina Nîmes saa 12 Angers kine na Paris Saint-Germain abwira ko Marseille na Paris Saint-Germain zazakinye ku munsi wa gatatu bakina ico bita Trophée des Champions ihuza uwa mbere n'uwa kabiri cyangwa uwa mbere n'uwatwaye igikombe hanyuma rero Paris Saint-Germain ikabashije gutsinda Marseille bitinda bibiri kuri kimwe Brest nayo izokwakira umugwi wa Rennes hanyuma Lorient ikine na Dijon muri iryo higanwa ry'Ubufaransa rero ni higanwa ugiye kuraba higanwa itoroshe na gatoya ko n'imigwi yo hasi na nyine yadugu gasanga itsinze mikuru mikuru mugabo tubabwiza izindi nkino kuri uwo munsi nyene nisi zokina na Bordeaux Nantes ikine na Lens Strasbourg ikine n'umugwi wa Saint-Étienne hanyuma Lille ikine na Reims nizo nkino zitekanijwe muri iryo higanwa kugeza uno munsi rifiswe n'umugwi wa Lyon Lyon niyo ifise ikibanza cya mbere kugeza kuri uno munsi cyo turavugana Paris Saint-Germain igafata ikibanza cya kabiri mu gihugu naco ca cy'Ubutaliyano naho nyene no musa rurukino rumwe ruza kuba ruza guhuza Lazio Roma yakira AS Roma murumva ko ari derby hari hanya mu gisagara ca Roma hari kwa papa no musi haza guciwambaye hagati ya Lazio na Roma hanyuma ku munsi wejo Bologna zokina na Hellas Verona Torino yakira Spezia Sampdoria ikina na Udinese Napoli ikina na Fiorentina umugwi wa Crotone zokina na Benevento Sassuolo yakira Parme hama Atalanta ikina na Genoa Inter de Milan ikina na Juventus de Turin azori ku munsi w'Imana isaha 3:45 urukino ku bakunzi b'umupira w'amaguru ntizobacika bakunda abatsinda ihiganwa ryo mu Taliyano n'urukino rukomeye cyane aho Inter de Milan zoba yakira Juventus de Turin n'imigwi ya Ligue des Champions n'imigwi ikomeye ifite abakinnyi beza cyane niho rero tuzobonera koko usumvye wundi ngo ejo bundi na Juventus de Turin yarekemenya yareretse Milan yuko nayo itari bwatsindwe ko Juventus itari bwatari bwakine Juventus irabatsinda ubu naho ndukuraba inkere bizogenda hagati ya Inter de Milan na Juventus kuko Juventus buke iri kwira doga yigira kibanza ca mbere ariko kiracafiswe na Milan kugeza uno munsi na manota 40 Inter 37 Roma 38 Juventus ni ya gatatu ni ya kane na manota 33 murumva yuko hakiri ikirana cy'amanota atatu hagati amanota ne hagati ya Inter de Milan na Juventus ariko murumva Juventus ni yabamuka ibatsinze yuko izoba isa niyo begereye bimwe bidasanzwe mu gihugu cy'Ubudagi Union de Berlin uno munsi isaha 3:30 yakira Leverkusen hanyuma ku munsi wejo isaha 3:30 Werder Bremen zokina na Augsburg Dortmund yakira Mayence Cologne zokina na Hertha Berlin Wolfsburg kina na Leipzig Hoffenheim yakira Amin Bielefeld Stuttgart kina na Mönchengladbach Bayern Dominik ikina na Fribourg Bayern Dominik yatsinzwe n'umugwe mu cicaro cya gatatu iko mu gikombe cy'Ubudagi irasoka irasezera ku mwihiganwa iraca rya mbere itokwa kimugwa wa Fribourg ama Eintracht Frankfurt nayo ikine na Schalke 04 no kuvuga yuko muri cyo gihugu cy'Ubudagi Bayern ni ya mbere amata 33 ateka kwigo na Leipzig 31 akaza Leverkusen 29 kandi cha kane Dortmund 28 cha gatano Union de Berlin na manota 25 Reka dukubitire mu gihugu cy'Ubwongereza naho nyina amahiganwa yarabandanije aho ku munsi wejo Arsenal ku kibuga cyayo yanganije na Crystal Palace ubusa ku bundi Arsenal itakaza amanota ku kibuga cyayo kandi yari maze iminsi byifatamo neza yari maze inkino zitatu itsinda ariko ukinogwa Crystal Palace ngo arabataye ku amazi Southampton uno munsi ku munsi wejo saa 8:30 izokira na West Brom Albion West Ham United yakira Burnley Leeds United zokira na Brighton Fulham kina na Chelsea, umugwi wa Leicester uzokina Southampton, Sheffield United kina Tottenham, Liverpool kina na Manchester United, abakunzi wa Premier League murumvura kina guguda cegwa na gatoya ku munsi w'Imana isaha 12:30 Liverpool ku kibuga cyayo izo bitana mu mitwe na Manchester United. Manchester United rero iramutse tsinzo gurukino izo biri kwirenurira Liverpool, ariko nukubanza tukabirindira kuko nuruherutse Manchester United yarutsinze bigoranye cyano kino gwa Brighton, aho igitsindo kimwe kusacinjijwe na Paul Pogba, urukino rutari goroshe na gatoya, ariko baratahukana iyo intsinzi yabafashije mbere gucafata ikibanza ca mbere murantunga bakirana bande aho Manchester rero igitsinzo cyatsinzwe na Pogba matawukana iyo ntsinzi yabatumye afata ikibanza ca mbere nko mpamva ndabereka muri kano kanya mu kanya gatoya murantunga. Man City nayo izokwikira Crystal Palace ku munsi w'Imana 3:35, Arsenal ku wa mbere kine na Newcastle United azoba ari saa 4 z'ijoro. Nkuko nenda kubwira rero mu kanya gaheze Manchester United iri mu kibanza cya mbere 36, Liverpool ikagira 33. Nabwiye kugorukino hagati ya Liverpool na Man U rukomeye cyane. Liverpool igatakaza ku kibuga cyayo, no kuvuga ko Manchester United izo bisumbya Liverpool amanota 6 azoba ari menshi mu higanwa ry'ubwongereza, ariko Liverpool igatsinda no kuvuga yuko iyo migukwa ibirizo cyongera inganye, kandi imigwi iri nyuma nka Man City na izo kina na Crystal Palace, Man City tsinze izo cikira 35, murumva yuko izo biri kwiregera umugwi wundi uzoba watsinzwe kandi ikabifise urukino rw'ikirarane. No kuvuga ko iri higanwa rero ugiye kuraba aho rihagaze uno munsi ni higanwa rimbere y'ijisho iryoshe cyane, kuko Leicester ifite 32, Everton ikagira 32, iyo migwi yose tsinze abari imbere bagatsindwa basiga basumbasumbanye inota rimwe rimwe, cyerekana yuko Premier League kugeza ubu atakarakogwa. Mujihugu cha Espanye na higanwa rizoba muri mpera y'inondwi kubera urukino rwa nyuma rw'ico bita Super Cup igikombe gisumba byose. No kuvuga rero yuko ico gikombe kizohuza umugwi wa Barcelona uzoba ukirana umugwi wa Athletic Bilbao ku munsi w'Imana isazi neza ijoro, n'urundi rukino agwiza cyane rizoba rwerekana yuko Barcelona ishobora gutwara ico gikombe canke Athletic Bilbao yirahiye umugwi wa Real Madrid mu kutsinda ibitindo bibiri kuri kimwe. Real Madrid kinira muhira yuko uwo mugwi nawe nyine atari wo guta mu ndasa, nabamenyesha ko Barcelona nayo nyene kugirije muri urwo rukino rwa nyuma bitoroshe na gatoya, kuko Barcelona yakinye na Real Sociedad banganya ikitsindo kimwe ku kindi batera za penalty, Barcelona itahukana intsinzi y'ipenalty 3-2, aho byose bakaba bikesha umunyegori wabo Mark Ter Stegen. Uwo munyegori yamuka mu gihugu cy'Ubudagi yakoze ibikoni nka muguhagarika penalty 2 za mbere zose, mbere ni ya gatatu agasana wayikoze ko, hanyuma FC Barcelona ibona gutahukana uburenganzira buzokina urukino rwa nyuma, kuko Griezmann na n'umukinyi De Jong bari bamaze guhusha penalty zabo. Murumva yuko bitari byoroshye na gatoya. Nkababwira rero kugo rukino rwa Super Cup abantu benshi bari biteze yuko izoba classico rugahuza Barcelona na Real Madrid, ariko siko bikigenze. Umupira w'amaguru nuko uruzohuza FC Barcelona ikina na Athletic Bilbao ni ku munsi w'Imana isanzwe neza ishora. Eko munaho dukubitire muri Leta Zunze za Amerika, tubabwira basketball, tubabwira yuko Toronto Raptors ku munsi w'ejo muri nojoro yarayirahiye umugwi wa Charlotte Hornets utsinda amanota 111-108, Philadelphia itsinda Miami Heat amanota 125-108, San Antonio Spurs ku kibuga cyayo yatsinzwe na Houston Rockets amanota 109-105, umugwi wa Portland utsindirwa muhira nawe nyene kandi bawurushije cyane n'umugwi wa Indiana amanota 111-87, mu gihe Denver Nuggets yatsinze umugwi wa Golden State Warriors amanota 118-108. Mukanya tubashikiriza inkino ziza kuba muri rino joro. Muri rojoro rero isaha imwe y'ijoro azaba ari teki 16 umugwi wa Detroit Pistons uza kwakira Washington Wizards, Cleveland Cavaliers sasa bani nosu izakira na New York, hanyuma Milwaukee yakire umugwi wa Dallas Mavericks, Boston Celtics izagukina na Orlando Magic, Minnesota yakire umugwi wa Memphis, Oklahoma izagukina no umugwi wa Chicago Bulls, Phoenix Suns yakire umugwi wa Golden State Warriors, Utah Jazz yakire umugwi wa Atlanta, hanyuma Los Angeles Lakers izagukina na New Orleans Pelicans, Sacramento Kings yakire umugwi wa Los Angeles Clippers, nayo San Antonio Spurs ikaza gukina n'umugwi wa Houston Rockets isaha zitanu hazoba ari murantunga isaha zitanu z'ijoro niho baza gutana mu mitwe bakira rero umugwi wa Houston Rockets. Nuko byifashe muri basketball mumva ko ari inkino nyinshi cyane ziba zitekanijwe muri rino joro. Cyo turangiriza kino kiganiro cyacu mu gikombe cy'isi yose cya handball kiriko kirabera mu gihugu cya Misiri. Si kenshi burya ibikombe byose bibera muri Afrika, ariko murumva ko Misiri yashobora gutegura igikombe cha handball kiko kirabera iwabo, ariko murazi ko n'igikombe cy'umupira w'amaguru kimaze kubera muri Afrika, ari muri Afrika yepfo. Turacyarindire ko azikinda, ariko ntivyoroshye na gatoya kuko bisaba uburyo bwinshi. Muri igikombe ro cha handball Egypte mugwa Misiri wakira Shiri, Misiri yatahukanye intsinzi hari kwa gatatu niho izo nkino zatangura ku bitsinda 35 kuri 29. Hanyuma ku munsi wejo Byerusi yakinye na n'Uburusiya banganya ibitsindo 32 kuri 32. Hanyuma Sloveni itsinda umugwi wa Koredisit iwushije bimwe bigaragara ibitsindo 51 kuri 29. Bariko barikina umuntu agusengiye ibitsindo 22 mu rukino rumwe aba yagusuzuguye. Hanyuma Algeria yatsinze Maroke ibitsindo 24 kuri 23. Hari ejo naho nyene muri gukino rwa rukomeye cyane Autriche itsindwa n'umugwi wa Swiss kubitsinda 18 kuri 25. Hanyuma Portugal yatsinze umugwi wa Iceland ibitsinda 25 kuri 23. Urukino rwa rurindiriwe n'abantu benshi cyane bakunda handball n'urukino rwahuza Norvège n'Ubufaransa, ibihugu vyama vyatwaye ibyo bikombe. Ubufaransa rero bukaba bwatangwe neza mu gutsinda Norvège kubitsinda 28 kuri 24. Sweden nayo itsinda Macedoine 32 kuri 20. Urya ibihugu rero kenshi bikomeye muri handball mu gihe ku isi nzima hari ibyo bihugu by'Ubufaransa, akaba za Norvège, za Sweden. Ibi ni ibihugu atari byo gutamundasa, kandi murumva ko kiretse Norvège yaguye mu itsinda ry'Ubufaransa, Abafaransa bakabatsinda Sweden yaratahukanye insinzi. Ni ibintu rero handball kubayikunda iriko yakinwa n'abantu b'ibihanganye nk'aba bari mu gikombe cy'isi yose n'urukino ruba ruryoheye ijisho cyane. Uno munsi reka ndababwire inkino zihari. Qatar iza kwakira Angola, ubwo rukino rwatanguye. Argentine kine na Republika ya Demokarasi ya Congo azaba isaha imwe y'ijoro. Ubudage bukine na Uruguay, Espagne yakire Brazil, Croatie ikine na Japon, hanyuma Hungary yakire Cape Verde. Izo nizo nkino zihari uno munsi. Murumva yuko abanyafrika uno munsi nabo batari bake baza kuba muri izo nkino. Reka rero bakunzi bakino kiganiro ndabashimire cyane kumwabaye benshi mu kudukurikira. Shimira na Inosa kubw'Imana inkunga bw'ivyuma. Desire Hatunyimana mwari kumwe, ndabifurije kugira weekend nziza.